radio indundi culture amakuru mu kirundi
mwakoze guhitamo kumviriza radio indundi culture kuturi ku munsi wa gatano igenekerezo ryandwiruhu mu mwaka wa 2025 ni gihe cy'isaha 12 n'iminota 15 aya makuru tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru Kuja bukuru bibegwa Republiki ya Intwaro Rusangi ya Kongo bisigaye bitorohera bunguruza abantu n'ibintu kuva hadutse ubukene bw'igitoro mu Burundi bwatumye bamwe mu Barundi baja kunywesha muri ico gihugu bigatuma haba imirongo miremire y'imiduga mu ibarabara rihuza Kongo n'u Burundi uciye ku rubibe kwa Gatumba Negoshika ubu ntakirakogwa kugira ngo amazu yegereye inkombe z'uruzi kanyosha ziriko zirabomagurika akingigwe abanyagihugu baho bagatabaza leta Abarundi biyandikishije kuzokwitabira amatora y'uno mwaka bahamagariwe kuja kwisuzuma ku ntonde zizoba zimanitse aho biyandikishirije kuva mu ntango y'indwitangura nayo mu nkuru y'imico kama tubashikiriza iminsi yose ya gatanu uyu munsi tuvuga indirimbo nk'igikoresho cyo gukomeza ubumwe n'imico kama by'Abarundi aya makuru ikomeye yashikirizwa na Jota Miratuzi niko shifashwa mu bihinga bw'ivyuma na Mathieu Habonayezu
Radio Indundi Culture
Ubu naho inkuru imwe mu kwayo bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu baje canke bava mu gihugu kibanye ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo baciye ku rubibe rwa Gatumba baridoka ko muri kino gihe bakora bahomba bivuye ku mwanya munini bamara kuri urwo rubibe kubera ubwinshi bw'imiduga y'Abarundi hija kunywa igitoro muri Kongo abo bunguruza abantu basaba ko ico kibazo cotorega umuti aha bamwe mu baserukira amashira hamwe yo kunguruza abantu n'ibintu bamenyesha ko bariko baravugana n'abajeje intwaro ngaho kuri urwo rubibe kugira ngo higwe icokogwa n'inkuru tubaza Jean de Dieu Nahimana
Bamura bunguruza abantu baciye ku mupaka wa Gatumba hagati y'Uburundi n'igihugu cya Republika yaharanye intwaro rusangi ya Kongo bemeza ko muri kino gihe bitoroshe kurangurira imirimo yabo muri iyo nzira ahanini bivuye ko bigorana kurengana ku mupaka kubera ubwinshi bw'imiduga ija kunywa igitoro muri ico gihugu
turaya kurengana kubera imiduga bari myinshi isoho iva muri Kongo n'igenda muri Kongo usanga zazibiranye gacaburi ngane turengana abantu b'Abarundi benshi baje kunywa igitoro muri Kongo Miduga yose ubona isirikira myinshi aha mu Burundi benshi presque nka 50% abanyagitoro muri Congo rero dusanzwe dukorera muri Congo kiratugora ingene tugenda kandi ugasanga two turabihomberamo ku mvo yuko turiho amataxi menshi yo muri Congo dusanga twirirwa twicaye
uyu mudereva yemeza ko gushika ubu bishika ko urugendo bahora bagira umunsi umwe barugira iminsi ibiri canke irenga
ko uyu moteri ataraza harara nk'inyo imodoka ibagurutse nka saa yine kugira ngo hangire imodoka yawe ntuyice mashimu mugabe ngamba ya Congo wagenda bukeye bukugarara kamembe mugabo mabara mukamanyo ando kara mu ruvunge ubu niho barara bamwe bigwanye niyo muti yaje abahubwa yogende goma bobo urumba kuko ubwambere umuntu azindutse kare kare nabagende goma barara gisenye ariko ubu niho gishika
abo bunguruza abantu bemeza ko muri kino gihe bakora bahomba mbere hakaba hari nabahagaritse gukora kubera tacho bahungukira bagasanga hari bibwirizwa gukogwa abo bunguruza abantu baranasaba kandi ko nyabona kugira ingorane mwe nizo zihere ariko hokogwa ibishoboka byose kugira ngo igitoro kiboneke mu Burundi
icyo kogwa nuko leta yitoronderera igitoro abantu biyunguruza bagashobora kugenda neza kuko n'uruhombo runini kubanye na nyagihugu bona Burundi mu Burundi ha 80% y'abarundi babayeho mu kwiyunguruza ibyo kujya biza kubera igitoro hari abantu benshi babayeho kubera imiduga yabikora urumva dusaba yuko leta yokora ibishoboka kituzanira karbi
amakuru dukura muri abo bunguruza abantu hagati y'Uburundi na Congo baciye ku mupaka wa Gatumba bemeza ko bamwe mu baserukira abandi mu mashyirahamwe y'abunguruza abantu bariko baraganira n'abajejwe intwaro kugira ngo ico kibazo kive mu nzira
Abanyagihugu begereye inkombe z'uruzi kanyosha na cane cane ababa muri quartier Musama komine muha mu gisagara ca Bujumbura baratabaza ikigo c'igihugu kijeje inyubako no gutunganya ibisagara ubuha kubakira inkombe z'uruzi kanyosha ziriko zirabomagurika muri kino gihe gushika ubu muri ico gice amazu amwe amaramaze gusenyukira mu ruzi ayandi ashobora gukora ku mwanya n'umwanya nkuko bagenzi bacu bahishikiye bavyiboneye ni mu gihe hatabikogwa byo kubakira izo nkombe mu ntumbero yo gukingira amazu y'abanyagihugu biko birakogwa uretse ibiko bikoregwa ku ruzi gacanjishe ino nkuru tuyibaza Egide Nahayo
Inzu zitanu ziramaze kubomoka zine zirageramiwe n'isenyagurika z'inkombe z'uruzi Kanyosha na isesero ruzi gacanjishi ku gice cha Katie Musama nkuko batware baho babivuga haraheze indwi zibiri igice cha Kabare n'uburiro bise wa Gadugu jegere ikiraro cha Kanyosha bikorokeye mu ruzi abanyakanyosha babona ko mu bisanzwe amazu yose yegereye inkombe z'ugo ruzi ageramiwe uyafise inzu yabomotse igice atabaza leta kugira ikikoze mu maguru masha
ni barawe bagira ingufu nkizo bamwe bakoresha ahubwo twabana tugana cyane iri barabara rihite cyane cyane ikintu kiteranga namaze vahariye mu buso yasfata cyangwa gasha bomanga aho babona hari muhana wagiye najyaga hari muhana wagiye basi naha babona ko na izindi nzu zari hiki umva ho hadakozwe hajya naho saragenda cyihuta no kubanza bakora ucya muvu aya mazaka katemba gusahariya bakori kanyosha usike mbabona ko hajya hefu bari batangu abona buryo bwo burebure cyane mbarira ko cyane bose babona ko menga bokora iyo kanivu ko yoboze naho nyira babona ko iradindira iradindira maraba bakozi bari aho barabura amabuye bakamara imisi atariko barakora sinzi rero ngira ibyo ni nabategetse bariko barabikora sinzi ngana ba engineer sinzi iyo ngorane ipfa
iyo kijejwe inyubako no gutunganya ibisagara obuha kiriko kirubaka inkombe z'uruzi Kanyosha kugira gusa ikiraro cha Kanyosha kiri ku barabara rija mu busoro ntigisenyuke nkuko vyemezwa n'umwe mu batware ba Quartier Musama akabona ko akwiye kubakwa nibyo gukingira amazu ashobora gusenyuka umwanya n'umwanya
Mubijanye na politike umugwi w'igihugu wigenga jejwe gutunganya amatora seni umenyesha ko intonde zifata kibanza z'amazina y'abazotora zigiye kumanikwa kuva kuwa 10 gushika kuwa 12 ruhumu no mwaka urongoye uyo mugwi avuga ko ico gikorwa kizorangurirwa mu bibanza byabereyemo iyandikwa mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri wa gatanu Prosper Ntawagwamiye yasiguye ko umuntu yataye icerekana ko yiyandikishije bita recepise mu rurimi rw'Ifaransa abwirizwa kubimenyesha abazoba bariko baramanika izo ntonde tumukurikire
Ikiringo cimanikwa izo ntonde fata kibanza z'abazokwitaba amatora yo mu 2025 gitekanije kuva ku igenekerezo rya 10 kugeza kujya 12 ruhuma umwaka wa 2025 intonde fata kibanza z'abazokwitaba amatora zizomanikwa mu bibanza byabereyemo iyandikwa ry'abazotora mu matora yo mu 2025 ari navyo biheza bikitwa ibibanza byo kumanikwamo intonde itorokanywa y'utunenge tuzoba twibonekeje rizoba muri ico kiringo nyene guhera isaha imwe n'igice yo mu gitondo kugeza isaha 11 n'igice yo kumuhingamo mu kibanza kimwe kimwe cyose cyabereyemo iyandikwa ry'abazotora harategekanijwe abakozi babiri bakurikirana iryo manikwa y'intonde abo nabo bagatogwa mu bakoze neza mu banditse abazotora hamwe n'abazokurikiranira hafi ico gikorwa ku rwego rwa komine yata ya karesepisi ntabe ari ku rutonde tuzoraba muri ya amarojisitire dufise ko yo barimo nuko atarimo mugo urumva zoca bivuga tuzobiraba azovuga ko atisanze ko kandi yari yandikishije azoduha izina muri ya amarojisitire dusanganywe tuzora ko ariko dusanze ariko azora amatavu y'amasoro tuzoheza tumwandike
Hagata aho buserukizi bw'ishiramwe mpuzabatwa iniproba bubona ko hari ingingo z'amategeka mwamwe avuga iby'amatora zohindurwa kugira ngo abatwa bashobore guhiganwa baciye mu migambwe Etienne Ndayishimiye yahoze ari mu baserukira abanyagihugu mu bwoko bw'abatwa nasigura ko ibibanza bahabwa bidakwiye ibyo bigatuma namwe mu mabwirizwa agabanganya ibibanza ku banyagihugu mu bwoko bw'abatwa n'abatutsi ibiheza bigaca inkokora abatwa tumukurikira
amategeko ntiyuguruye rijya tegeko rigenga amatora usanga bagiye barashirayo abahutu n'abatutsi yega mu myaka yahera baraduhahamuye harabonza wumva umutwa kugira ati je nashikiwe umugambwe wacu waronse 12 nanje nduw'icyenda naronse mugagasanga ari kuri liste yo mu mufuka atari muri liste muri semi ni uko rero vyatumye bigenda biraca intege abatwa ubu abatwa barimo migambwe kandi abatwa bize ariyo turindiye ko amatora aba turabibanza babahaye batabahaye bibanza tujeje tuvuga ati bwa bweshi bwa babana ahantu ngira ngo twaba dufise naho nyane ngira ngo babaye menshi ngira ngo barenga nka batatu nabakuru b'imitumba hanyuma kuduga nta mu chef de zone dufise nta mustane dufise nta buramatari dufise amategeko ya bavuga ngo muna amashinga amateka akwiye kujayo abahutu 60 n'abatutsi 40 cyo twongera ko batwa batatu munama nkemuza amateka ubu bavuga yuko bazoba ari abashinga amateka 10 hama nabatwa batatu munama shikiranganje aha gusa bisanzwe turashimira nyene cyo bahira umukuru w'igihugu yaregeze ikintu kidasanzwe yakuduhaye umushikiranganje nubundi rero tuvuga tuti iho duha nka batatu bijya bikigira ibyo munama shinga amateka na nkemuza amateka nkihenze biri mu bitango nibwirizwa shingiro mwibwe rero musaba kubwiriza shingiro cyose baganyanya
ego kuko igihe bari hinyanyura byaratubabaje cyane kubona ko atakintu na kimwe bigeze biyumvira kubatwa twagoma tuvuga tuti niyo fumagira kota natwe bwaduhe ibice 10%
Etienne ndayishimiye yahoze arimo baserukira abanyagihugu mu bwoko bw'abatwa yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Dilonke Jimana Imvura izocika uyu mwaka mu turere ka Matumwe tumwe mu minsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Rusama hahandi naho ikazocika mu magenekereza ya 2025 z'uko kwezi nyene nivyo bishikirizwa na Augustin Nzirabona arongoye ikigo Ijebu ariko gutera kamo abarimyi gutera muri kigihe c'impeshi tumukurikira
Turiteze rero imvura iri ku rugero rukwiye mu gihugu cyose cy'u Burundi hamwe hamwe hakazobaho uduce aritwo mu Gifaransa bita microclima iyo mvura izoba iri ku rugero ruri hejuru n'ahandi tuzoronka imvura ishobora kuba iri munsi y'urugero mu ntara zimwe zimwe za Kumoso za Kirimiro za Buragane n'igice kimwe cya Buturutsi kuvyerekeye guhera kwiyo mpeshi tubona ko izohera hagati y'iminsi 10 n'iminsi 20 ya mbere y'ukwezi kwa Rusama umwaka wa 2025 mu ntara kama Zimbo Kumoso Buragane igice ca Migwa n'igice ca Bututsi n'igice ca Kirimiro hagati y'iminsi 20 n'iminsi 25 iheza ukwezi kwa Rusama mu ntara kama zisigaye arizo igice ca Kirimiro Migwa, Mugamba, Buyenzi, Bweru, Bugesera na Buyogoma. Mucamubona rero ko imvura itagenda nkuko itagwa cyo kimwe idatasurira rimwe mu gihugu cyose cy'u Burundi no mu kugwa kandi kabitagwa cyo kimwe araho murunga imvura ari nyinshi no mu guhera kwayo mu kuvuga mu guhera kw'ico gihe c'impeshi ikigenda uko nyene yatasuye aho yatanguriye gutasurira niho kenshi ihereza no gucika
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
inkuru y'imico kama twabashikiriza imisi yose ya gatano uyu munsi tuvuga indirimbo nk'igikoresho cyo gukomeza umuco no kubana mu bumwe no kugendera imico y'abarundi Umuririmbyi Celestin iyo yandemye batazira chondo harabigaruka ko mu ndirimbo yiwe yise kundu bumwe yo mu myaka y'1991 asigura ko ibitandukanya abantu bihera ariko ko igihugu kibahuza kidahinduka ino nkuru uyu munsi twateguriwe na Norris Nduwimana
Burira kwa umugo bugatemba ariko isi kumariya e
Uno umuririmbyi Celestin iyo yandemye mu ndirimbo yiwe yise kundu bumwe mu myaka higa mu 1991 mu bihe by'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu mvugo ifobetse uwo muririmbyi asigura ko uwo muco atacigeze kiwusubirira mu Burundi
ntambara zageze raca mu Burundi ibiza byagiye biraca mu Burundi nagomba kubigereranya n'imvura haraho izana no muvovo gahitana ibintu ariko inyuma y'igihugu kikumari caki twarabuze byinshi ariko igihugu cyacari caki ntacu bahinduye
aho ni nahahera mu kwemeza ko muziki kama ari igikoresho kubwiwe kidasanzwe gifasha abantu kugendera ibanga ryabo hambere
nta kintu kizoza kiruta ubumwe bw'abarundi abarundi nitubane mu mahoro dukundana tubane twubahana iyo ndirimbo rero canke izindi ndirimbo ni ibikoresho bikomeye bituma imibano mu bantu ikomera imbere benshi bagenda bate mbega ubumwe ni abantu barumvamwo yuko ari akama abantu bateye reba kace bateye none ako kamo bagateye kubera iki kubera ibyabaye none twibana cyane ntitwibandanye twobireka
kundu umwe haranira umwe
Kubera ibyo umuririmbyi niyo yandemye batazi racondo hasanga ico gikoresho gikomejwe ataye inzira y'amacakubiri kubasangiye akabira yokomoka
nushobora kuzuhindura Burundi Burundi ni igihugu twahawe n'Imana twahuriyemo turi abantu benshi imiryango myinshi mbere ni bashaka arabashaka gushaka muri ibintu by'amoko by'amoko bya sinabye sindabyemera muri make hari ibintu by'imiryango abarundi turi bamwe nk'ahantu je nkorera cyane nakoreye henshi hari abantu bakunda ibihugu byabo ugasanga harimo umuzungu asa n'umushinwa wundi ugasanga asa n'umuzungu w'iburaya wundi ugasanga asa n'umunyamerika ariko abantu barakundana cyane kuko bubahijwe n'amategeko
none ihuriro ry'ubumwe ashimikira ko muri iyi ndirimbo hamwe no gukomeza imico abarundi bisangije ribonekera he Celestin niyo yandemye
abarundi muri make ntibakunda ibintu by'intambara ibyo bintu byo kwama turi mu ruhagarara bihere abarundi bamwe bamahama rero ihuriro nuko imico y'abarundi dufise imico y'abantu bibikoko dufise imico y'abantu uzuraye mu Burundi n'umunyamahanga aje nga nukora twemera kuko turihangana hariho n'ibintu tutavugira hero n'umuntu yakubabaje urihangana ukamira gutababaye ariko sico kimwe n'abandi bantu kandi mu bindi bihugu ugize n'akantu n'agatonyi ukuri kw'Imana acahagarara ugashira nako akagukora ko n'agahuza
reka tubane ni mwene wacu gerageza mubane na bene wanyu
Yamara rero ku imyaka ijira hera uruhara rwacaga ikoresho c'ubumwe n'ingendo y'ikibano ciza mu Burundi asanga rugenda ruragabanuka kubera imbo zitandukanye ibituzo bigaruka ko mu nkuru y'imico kami zokurikira
Arakoze mugenzi wacu Noris Ndubimana yari yaduteguriye inkuru ijanye n'imico kama ndabibutsa ko Uburundi bwahimbaje umunsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi ku igenekerezo rya gatanu za kuno kwezi hari nawo munsi bwama buhimbaza uko mwaka utashe nino ngaha turangirije aya makuru twabateguriye ku gihe cy'isaha 12:33 ndabashimire mwese mwarimu yateza birishimiye Mathieu abana Yezu yafashe muhinga bw'ivyuma aya makuru mariko mugashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira umugoroba mwiza mwese murakoze.